Ivyahishuriwe Yohana ikigabane cy'icumi n'indwi. Haza umwe wo muri b'abamarayika indwi bari bafise za nzavya indwi avugana nanje arambwira ati:
"Ngwino nkwereke igihano kizohabwa amaraya w'agahebuza yicaye ku iteraniro ry'amazi menshi, uwasambana n'abami bo ku isi, aba ba ku isi bakabarirwa umuvinyu nizo busambanyi bwiwe.
Anjana mu bugaragwa ndi muri mpwemu. Mbona umugore yicaye ku gikoko gisa n'agahama cyuzuye amazina yo gutyozanya, gifise imitwe indwi n'amahembe icumi. Uwo mugore yambaye impuzu itukura y'agaciro n'iy'agahama, yari yisakaye izahabu n'utubuye tw'igiciro kinini n'imaragarita, afise igikombe cy'izahabu mu minwe cyuzuye ibihumanya n'imyanda y'ubusambanyi bwiwe. Mu ruhanga afise izina ry'akabanga ryanditswe ngo:
Babuloni ahambaye nyina wa bamaraya kandi nyina w'ibihumanya byo mu isi.
Kandi mbona uwo mugore aborewe amaraso y'abera n'amaraso y'abashingiye intahi bya Yesu. Ndamubonye birantangaza ndumirwa rwose." Umumarayika arambaza ati:
"Nigiki kigutangaje? Ndakubwira akabanga kuriya mugore naki gikoko agendera ko gifise imitwe indwi n'amahembe icumi. Igikoko ubonye cariho kandi ntikikiriho, kandi kigira kiduga kivi kuzimu kije kuranduka, kandi aba ku isi amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo uhereye ku kuremwa ku isi, bazotangara babonye icyo gikoko yuko cyariho kandi kitakiriho kandi kizoboneka. Aha niho umutima w'ubwenge userukira. Iyo mitwe indwi niyo misozi indwi uwo mugore yicayeko, kandi niyo bami batanu bakuwe ku butegetsi. Umwe ariho, uwundi we ntaraza, kandi niyazaza wari wo kumara igihe gito. Kandi cya gikoko cyariho kandi kitakiriho, ica ubwacu n'ugira umunani, ariko kandi n'umwe muri ba bandi ndwi kandi azoja kuranduka. Kandi amahembe cumi wabonye niyo bami cumi batarima, ariko bahabwa kuganziriza hamwe na cya gikoko nk'abami nyene kumara isaha imwe. Abo bahuza inama bacaga ikoko ubasha bwabo n'ubutware bwabo. Abo bazorwanya umwagazi w'intama, uwo mwagazi azobanesha, kuko ari waganza baganza n'umwami w'abami. Kandi abari kumwe nawe bahamagawe, batoranijwe, bayobotse, nabo bazobanesha."
Arambwira ati:
"Ya mazi wabonye maraya yicarako niyo moko, amakungu y'abantu, amahanga n'indimi. Ya mahembe cumi wabonye na cya gikoko bizokwa nk'uwo maraya, bizomuzingazinga, bimukobe, bijye inyama ziwe, bimutongoze umuriro. Kuko Imana yashyize mu mitima yabo gukora ibyo yagabiye no guhuza inama no gushyira cya gikoko ku butware bwabo, kugeza aho amajambo y'Imana azoshikira. Umugore wabonye niwe cya gisagara gihambaye kiganza abami bo ku isi."